Nzamba.
Nzambira samirana.
Mwiriwe canke mwaramutse nshuti bagenzi ba radio Nzamba agateka kawe turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2021 myandagaro mwaka 2021 turabahaye ikaze mu makuru y'uno munsi nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru azikurikira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariyamiriza abavuga ko mu Burundi hari kiza cy'umugera wa corona agasa n'ugabisha abamenyesha makuru bavuga ibijanye n'icyo kiza kubwa inosa muhozi harongoye ikigo kijejwe guhanura imenyesha makuru abona ko uko ari ugutumwanya igikwiye ngo ari ugufata nyabune ingingo zo kurwanya ico kiza. Aho byakabonetse ku ruhombo rw'ishyirahamwe rya leta rubazwa abakozi mu gihe abarirongoye bashirwaho na leta Faustin Ndikumana bivuga afatiye ku ishyirahamwe Onatere mu gihe leta isa n'ishaka kwiyobagiza kw'abakozi bamaze amezi ane bataroswa agashahara kabo. Mukigabane ku isoko nkuko mubimenyereye ku minsi ya gatandatu murakurikira ingene abarongoye intayo ku Mugina abatorwa nkuko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu aherutse gushyira ku mukono. Musangwe ikaze mu kanya isase idonido.
Inzamba
duhereye igitega hari umuriro wadutse mu ibohero rikuru rya gitega mu gitondo cyo kuri uno wa gatandatu. Amakuru ava muri iryo bohero havuga ko umuriro woba awaturutse ku nsinga z'amatara nkuko byamenyeshejwe n'igipolisi. Uwo muriro ngo nta kirini wononye uretse ibikoresho bito bito nkuko byashikirijwe ku rubuga rwa Twitter rw'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Igipolisi nicyo cyahaserutse kugira ngo kizimye nk'uko kandi bivugwa n'abari kuri iryo bohero. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaraye yifatiye mu gahanga umumenyeshamakuru w'umurundi akorera iradiyo ry'amafaransa RFI mu gitaramo cyatunganijwe na leta y'u Burundi kuri uyu wa gatanu citiriwe icyo gusezera abarundi baba mu mahanga begereye umugambwe CNDD FDD. Evariste Ndayishimiye havuga ko uyu mumenyeshamakuru ateranya abarundi mu kuvuga ku kiza cya COVID-19 cyabaye ndase mu Burundi. Umukuru w'igihugu akagabisha yongera ahakana havuga ko mu Burundi atakiza kihari. Umviritsa
hariho umurundi ababajwe cyane nuko COVID mu Burundi taratugana murakumva ku maradi avugira kuri RFI arababaye ngira kari mu kwiyahura kubera COVID itarugarana abarundi. Muramuhanura urya muntu wabanje muramuhanura muramubwira mutabandi bamenyesha makuru bari mu Burundi ubu bariko bafasha mu iterambere gusubiza hamwe kugira abarundi bagira umutima umwe uti none wewe ubahahamura uti baramaze kuba nk'amabrede ntacyo bakiba. Umuntu akavuga ko uno munsi abarundi bitaro byose byuzuye bakakironka bivuriza kubera COVID ari umurundi. None harabuze muri aba barundi bakorera hanze umwe yo murya karati wa murundi we keguza aramara amazi ndababwi niwe murundi w'umenyesha makuru wenyine asigaye arota Burundi bugwa mu manga arota abarundi bamarana arota abarundi bapfa siwazobona COVID irashitse neza kwitwicarisa.
Amajambo ashikirizwa na Evariste Ndayishimiye yo kwifatira mu gahanga umenyesha makuru w'umurundi akorera iradiyo mpuzamakungu y'abafaransa RFI ngo ni ugutumwanya. Bishikirizwa na Innocent Muhozi arongoye ikigo kijejwe guhanura ibimenyesha makuru mu Burundi akavuga ko yaba umukuru w'igihugu canke abandi abategetsi ngo bakwiye nyabuna gufata ingingo zo kurwanya ikiza cya COVID-19 bakareka gutumwanya.
COVID iri kwiramara abantu, iri kwiramara abantu mu isi, iri kwiramara abantu mu Burundi. Kubihisha nacyo bihindura abapfa barapfa. Iyo bigeze aho n'umukuru w'igihugu imutwara, muri Tanzania igatwara umukuru w'igihugu, abaminisitiri, abadepite, mu bihugu byinshi bya Afurika abantu bamaze gupfa murabura uko bangana. Twebwe rero igihugu cyacu kwibaza ngo kuvuga ko atayo ikireka kwica abantu sinumva neza icyo byo dushikanako. Aho igikwiye ni ugubwira abantu bose kwico kiza kiriho cica kandi hariho uburyo bwo kukikingira bushoboka kugira umuntu agabanye abo itwara cyangwa abasinzikazwa na COVID. Nicyo leta yari ikwiye gukora, ni ukubyikuburira abantu, kubahimiriza, kuba mbere kubategeka ati reka kugira ibi, reka kugira biriya, nimukora ahubwo ibintu kore biriye ibyo bisana bimwe bya byeje ubundi bya vaccin we vaccine aza mu gihugu aho guhimiriza abantu kujya kwivaccinisha bakavuga ngo turabika ngo uzoshaka ngo naje kuraba ngo ingaruka zizazoba ngo nakazi kiwe ntagatubaze ntibyumvikana iyo nyifato si ya leta iyo nyifato si y'abayobozi cy'abayobozi b'igihugu iyo nyifato ni ibintu biboneka ni ibintu biteye isoni abantu bariko barapfa abantu barasinzikaye ibitaro nta na capacity bigifise y'ukwakira abantu ikintu cyongere tukadushoboye gukorera ko gihambaye ubuntu guhimiriza abantu kwirinda no kwereka abantu ingene ari mbi kuko yica abantu iminsi yose kujya rero kuvuga ngo umunyamakuru yabuze ibintu biriho umunyamakuru yabuze ibiriho siwe atera covid namba igikorwa cy'umumenyesha makuru no kuburira abantu no kubwira abantu ati ibintu bimeze uku ni mwirinde ni leta nayo ibimenye yabitabizi mugabo mugihe leta ishaka kubyibagiza cyangwa kutabibona uko biri ngo bivuge aho urumva ikibazo kiba kitubanye ikibazo kinini cyane uriya mumenyesha makuru rero ni bamureka ariko arakora akazi kiwe kandi binatwibutsa ikintu kimwe cyo gihambaye cyane mu byereke kubisha makuru mu Burundi gushika uno munsi rero bamenyesha makuru barenga injana bahunze igihugu hatavuzwe abagera indwi bakiriye urubanza rwo guherayo ubuzima bwabo bwose umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi rero usigaye wabaye nkaho umenga niwo utera ibibazo kandi ariwo ahubwo uvuga ibibazo biriho kugira abajije kubitorera inyishu babitorera inyishu ikibazo nicyo kiza kiri ku isi yose kiri no mu Burundi kandi Burundi bukwiye nabwo gufata ingingo abandi bafashe
tukiri kuri cyo kiza cy'umugera wa corona abajejwe amagara y'abantu mikambi y'impunzi y'induta mu gihugu cya Tanzania bavuye mu gacerere bamenyesha impunzi ko abarwayi bane barwaye COVID-19 amakuru avahinduta avuga ko bitigira ibyo abarwayi biguma byiyongera inyuma yaho umwe yitabye Imana mu barimwo ivyuma bibafasha guhema mu bitaro biri muri iyo kambi izo mpunzi zirasaba bijejwe gutunganya ibikorwa byo kwipimisha no guhimiriza kwikingira icyo kiza cya COVID-19 ni nkuru dushikirizwa na Beni Axela Kana
Ubu haremvye abagwayi 8 bashizwe mu kibanza cabonyene no kuvuga abarundi 6 n'abanyetanzania 2 kuri wa 5 abakozi muri ivyo bitaro niho batanguye kumenyesha abagwaza n'abaje kwivuza ko habonetse abagwayi 4 banduye umugera wa COVID-19 bagizwe n'abarundi 3 hamwe n'umunyetanzania 1 izo mpunzi zigasaba ko hokorwa ibishoboka byose kugira ngo ico kiza nikirandagate muri yo kambi ya Nduta
kuri wa 5 inyuma ya 6 niho twamenya ko bane muri 8 bari bamaze iminsi bagwariye mu bitaro by'abaganga batagira imbibe NSF ngahinduta bafise uwo mugera wa corona abamuganga niho babimenyesheje abo bagwayi n'abagwaza babo cerekana ko uwo mugera ngaha mu cyambu hari kandi ari mwinshi turasaba rero ko hoba isekeza ridasanzwe ry'ugupima abafise uwo mugera wa corona kugira ngo abashaje bawufise uwo mugera banje ahabonye ne kugira ngo turage ko twagerageza kurwanya ikigira kabiri adusaba ko dufashe bakaduha ibikoresho by'isuku kugira ngo turabe ko twagerageza kurwanya uwo mugera ikindi ni uko ahantu hakoranira abantu benshi hagerageza bagafata izongo kugira ngo turabe ko icyo kiza shoreka gukwira mu ikambi hose
Kuri ibyo bisabwa n'impunzi Radio Inzamba ntiyashoboye kuronka ku murongo wa telefone urongo y'abaganga batagira imbibe hamwe n'userukira impunzi aho mu ikambi y'Induta kugira abagire ico babivuze ko twamenyeshe ko umwe mu bagwayi indwi bari barembye aherutse gupfa
arakoze Beni Axela Kana turacyari muri Tanzania ariko mu ikambi ya Mitenderi ingingo yo kwimurira abarundi bahungiye mu ikambi ya Mutenderi iri muri district Gakonko bajyanwa mu ikambi ya Nduta yarahagaritswe biri mu itangazo abarongoye ikambi bashikirije impunzi z'abarundi kuri uyu wa 5 impunzi z'abarundi zirashimishwa n'iyo ngingo bakavuga ariko ko bagifise amakenga kuko batabwiwe ko iyo ngingo yoba ari ntabanduka inkuru twabateguriwe na Vanessa Amuhiteka
impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Mutenderi bamenyeshejwe kuri uyu wa 5 ko ibyo kwimurirwa mu ikambi ya Nduta bibaye bihagarikwa abambere bari batanguye kwimirirwa mu ikambi ya Nduta mu mpera z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka bamwe mu mpunzi bavuga ko iyo ngingo bayakiriye neza ariko ko bagumana amakenga
ushakije bahase amahane ya Mutenderi bwarasaye itangazo rivuga yuko ibikorwa byo kwimurira impunzi z'i Mutenderi mu nkambi ya Nduta bibaye yahangarara kugeza ku gihe kitamenyesheje inyuma yo gusoma iryo tangazo karakaye mu neza ku mpunzi zose ariko n'ubu amakenga ntabuze kuko impunzi ntizamenyesheje icyatumye icyo gikorwa gihagarikwa kandi ntizamenyesheje ko icyo gikorwa kizosubira gukorwa n'igihe kizosubirizwa
Kwigini kilizo jatumi ukukwezi imidigo ya warundi baba mulizo niji yaho mutendiri yaragaru kangwe ikuwe induta mugihebo bari biteguye kurira amamodokari abajani induta abarundi bahungiye aho imutendiri bavuga ko iryo tangazo ryaherekejwe n'irindi rivuga ibijanye n'isanugwa ry'amazu babamwo yasambuwe bagira yimukira induta
iryo tangazo ryaherekejwe n'irindi rimenyesha ko abantu bisamburiye amazu ku giti cyabo mu gihe bari barindiriye kujya induta bakazoyasanurirwa ariko ko ababomorewe na NRS ibyo bica gikorwa bazubakirwa vuba.
Uko kwimuka bihagaritswe mu gihe hari haheze iminsi aho imutenderi havugwa ibihuha ko haseya yoba yisubiye ko bagagumizwa mutenderi. Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Mu gisata cy'ubutunzi leta ngo niyo ikwiye kubazwa ingorane zose zishikirwa n'amashyirahamwe yayo ngo kuko ari ishinga inzego ziyarongora. Umukozi w'ishyirahamwe ngo siwakwiye kubazwa ingorane ziba zishitse ni mu gihe leta ifise ubugenduzi bukuru bubijejwe. Ivyo bishikirizwa na Faustin Ndikumana umuhinga mu vy'ubutunzi kubwiwe ngo leta yarikwiye gushiraho ingingo zo kunagura ishyirahamwe rya Onatere kugira ngo rive mu ngorane ririmwo muri iki gihe. Abakozi bakaronswa agashahara kabo ngo kuko ngo nta mukozi yotonda adahembwa. Tumwumvirize.
Ibiro vya Onatere bibazwa leta, inzego za leta nkuru zirongoye Onatere kuko leta nizishiraho. Ubwa mbere homo ishyirahamwe rya leta ryose rifise umushikiranganji aricungira yitwa ministre de tutelle. Urero ateza kuzana hara poro leta mu nama shikiranganje nyina mashirahamwe bameze kugira leta ari cyishitse ingingo ishobora gufata kugwe go hejuru ice irifata ari inzego zimuka zihinduza ikigira kabiri ishirahamwe ryose rya leta rifise nawo na terifise ugwe gushingwa ntaro conseil d'administration ugwe gurukomere rufatirwa mingingo ngo ugwe rwabarugize ni leta ibashira kururungwe n'abashira leta rero nirabe yuko abantu bayashizeho batabari ko barakora akazi kabo bagatanga inyishu ku bibazo hakirika haro direction general mbe n'abajya direction bari ku cyo kwita comité de direction abo bose ni leta ibashiraho mu gihe bashizeho rero niwe basereza kuza barabazwa ivyo biyo ndetse leta rise n'izindi nzego z'abahinga zita za skate zayifasha kuza zira amashira hamwe ya leta ingena bikarakora n'inyishu yihuta. Leta irafise ubugenduzi bukuru bwa leta ejo general do leta imwe abahinga bashobora kuza baraza kuraba neza n'amashyirahamwe ya leta rikarakora none izo nzego zose ugiye ukaraba imishahara abantu bazirimo bahinga ukaraba uburyo bakosoma leta n'ingene mba babaye bakaba badafata ingingo no kugira ishyirahamwe ribesoze no ugatubuka tibaranarise banavuga bati ibintu bigenze ibintu bigeze ngaha n'ibyo abakozi bohuriza muri sendika abakozi baratwagwa umukozi niwe yerekura abayobozi na Amerika ati kusubira ni abayobozi babone ishyirahamwe muri rusange umukozi yibereye mu kantu kiwe ariwo nko muri section kanaka ntabazi biri ko biraberwa muri comptabilité uwo muri comptabilité biri ariko arakora ntabazi ibyo muri division ibyo muri service commercial ngiye biko biragenda yuko biko biragenda neza ni bande bafite vision d'ensemble y'ishyirahamwe n'abayobozi.
Ni mu gihe umushikira nganji wa mbere arangiye mu bunyoni haheruka kumenyesha ko abakozi abiryo shyirahamwe batari bakwiye gusaba imishahara yabo y'ibirarane ngo kuko bahawe ibikwiye kugira ngo bihembe ngo kandi ko batokwirahira ngo bagire yegere yegere. Naye ku ruhande rwabwiza amategeko ku bijanye n'abakozi b'iryo shyirahamwe Onatere harimwo ihonyangwa ry'amategeko na cyane cyane ayagenga abakozi n'akazi mu Burundi bishikirizwa na Maitre Janvier Bigirimana yanonose ibijanye n'amategeko kubwiwe ngo leta yaragize uruhara kugira ngo iryo shyirahamwe rigire ibibazo kandi ngo iryo shyirahamwe rigize ibibazo abantu barihwa ubwa mbere n'abakozi amategeko agakingira imishahara yabo. Kurikira umushingwa manza Janvier Bigirimana.
Abakozi bose ntushobora kubafatira mu kigo kimwe ngo uvuge ngo nibo ngo batembagaje ishyirahamwe cyane yuko tuzamo ko amashyirahamwe ya leta abayarongoye baba bashizweho na leta nyine bisigura yuko kenshi habamwo uruhara rwa leta kugira ngo amashyirahamwe ya leta agire ibibazo. Ikindi nacyo kijanye n'ivyo nuko naho abakozi bogira uruhara ntiboshobora kugira uruhara rumwe canke ngo barugire bose kuko abakozi baba bari mu ngo itandukanye, hari abakozi baba bari mu gisata gitwara ishyirahamwe, hakaba n'abakozi baba bari mu buzi busanzwe atanga ingo zihambaye bafata ku ishyirahamwe. Kenshi biba usanga bibagwa ko ataruhara babigizemo. Ndacyo bituma rero tuvuga yuko iyo ngingo y'umushyirahamwe wa mbere irimo ukwihenda ashaka igihuti huti guhonyanga amategeko cyacara amategeko agenga iby'akazi, hama kandi y'ishyirahamwe rihombye ashaka rifise ibibazo. Abantu bariho ubwa mbere batezwa kuba abakozi, kuko na duke iryo shyirahamwe riba rifise tuba twabonetse kubera abakozi. Nk'akarorero amategeko aravuga yuko nk'igihe ishyirahamwe ryahombye burundu, mu bantu bariho imbere bategerezwa kuba imishahara y'abakozi. Kira noneho kumbure ishyirahamwe Unatel ntiriratembagara burundu, ariko twagomba kumenyesha yuko amategeko akingira imishahara y'abakozi uko bigenda kose. Bisigura yuko mu gihe hari abakozi bakoze amakosa bahanwa ku giti cyabo, ntibashobora gufata imishahara y'abakozi bose ba Unatel ngo bayifate bariko babagiriza amakosa bitaboneka yuko bakoze.
Mu kiganiro ku isoko cy'uno munsi tuvuga ibijanye n'ingene abagize intahe yo kumugina batorwa, bikaba biri mu itegeko rishasha riherutse gushyirwa ku mukono n'umukuru w'igihugu, tubishikirizwa na Emile Nibasumba.
Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu, mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Inyuma yo gushiraho ibwirizwa gerekeye kunagura intahe yo kumugina, umukuru w'igihugu aheruka gusinya itegeko rijanye n'ingene abagize iyo ntahe yo kumugina bazotorwa. Bamwe mu banyagihugu ariko bafite amakenga yuko ubwo rwego rushasha ruzoharanira inyungu z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 21 Nyandagaro mu 2021, turagaruka kuri iryo tegeko ryo kuwa 29 Mukakaro. Kumwe n'umushinga ntahe Emmanuel Nkengurutse, muri kumwe na Emile Nibasumba. Ndabahaye ikaze. Abanyagihugu baba ku mutumba cyanke muri quartier bakwije imyaka yo gutora nibo bazotora abagize intahe yo kumugina 15 nkuko bitegekanywa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 29 Mukakaro rishinga ingene bazotorwa. Ukubona abo biswa bahuza basa n'abazoba basubiriye abashinga ntahe birateye amakenga umushinga ntahe Emmanuel Nkengurutse.
Nako nyene rufise ingorane zivuye kubihe igihugu kirimwo. Urwego rw'abashinga ntahe cyane cyane intahe yo kumugina nibwo rwari rusigaye rwizewe n'igihugu cyose, kuko nk'uko abashinga ntahe bonyine babyivugira, rutavugira muvumbi ku muvumba. Abashinga ntahe bakoresha ukuri bagana gusasakaza ubutungane n'umubano mu bantu. Izi mpinduka rero leta iri kirazana no kumenya neza ibibazo zije gukemura n'ibi mbendo n'ibyo bibazo vyokemugwa no gusubira hamwe. Abitwa abashinga ntahe batowe mu matora intwaro ya CNDD-FDD imenyeye gukoresha, hovamwo iki kizima cyo kwizegwa kigatunganiriza abarundi? Mbega abashinga ntahe bonyene barabajijwe ko ivyo bintu ingana vyogenda, ko nzirikana bafise inzego hose mu gihugu basanzwemwo basasamwo? Abanyagihugu bubu barabajije.
Abanyagihugu batari bake bavuga ko babyumvise uko ku maradiyo ko batigeze babazwa. Ingingo ya gatatu y'itegeko ry'umukuru w'igihugu ivuga ko witoza abari umurundi afise n'imiburiburi imyaka 35 ari imvuga kuri kandi agendera ubutungane ngo abakandi yiyubahiriza akitwararika n'ibyo ajejwe kandi ngo atagira ahahengamiye ashobora guheba inyungu ziwe bwite ku neza ya bose. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba na Television Renaissance, umushinga ntahe Emmanuel Nkengurutse wewe yavuze ko ategwa makenga n'ingene batabuza abari mu nzego z'imigambwe kwitoza.
Intahe yo kumugina ni umutima w'igihugu cy'u Burundi mu byerekeye ubutungane n'umubano mwiza mu bantu, cyane cyane ruguru mu gihugu. Leta rero kubyivangamwo igiye gusukamwo politiki ya politiki iri kirakora y'akarenganyo n'ivangura mu mibano ya misi yose y'abarundi ivyo jewe nivyo nibaza wiweje ningene abazoja kwituza abaribo ntibanabuza ko abari mu nzego z'imigambwe baje kwituza baba bakandida nukuvuga ko uzosanga ubwo gwego rw'imitumba kwitwa ko rukeneye gutunganiriza abantu bose bose rero kuko hajamwo abantu bose mu migambwe n'abatarimwe abagore abaki bose ugazosanga rero huziyemwo abasende DFDT baheze bakwize bwa butungane bwa ngonda gonde bwabo mu bantu kuko niko jewe mfite ubwo hamwe bitobari byo byo bari byiza bigitangura leta yari yavuze ko yiye kunagura intaye ku mugina mbega abo togwa bazobara abakozi ba leta canke leta izobahemba mbe imaze kubahemba ntizobategeka ibyo bakora nkuko tubibona ubu mu bacamanza bake bake
umushingantahe Emmanuel Nkengurutse ahanura leta kwitondera ibijyanye n'intahe yo kumugina
ibintu rero twabanura leta ko byitondera ikavyitondera cyane kuko ntibijyanye n'akaranga mutima k'abarundi mu byerekeye ubutungane n'umubano mu mihana harya abantu babana mu mihano mu kibano ku mitumba baryana batumvikana ntibyo bavyiza umuntu yobasuka mu kirya cuka kiri mu banyayi politike bo hejuru bigava bikaja mu mitumba yose aho nta mahoro yose urakubaho mu gihugu rero leta ibintu byitondere ivugane n'abantu bose abashingantahe barafise urwego bavugiramwa bo ku mitumba nabo nyene bavugemwo hama barahe uburyo bwiza ahubwo bufasha gusanura uwo muco w'ikirundi umuco wari watumye mu Burundi hataba umuryano haba ubutungane hakaba ubumwe hakaba umubano mwiza hakaba urukundo mbere n'amasezerano y'Arusha yaravuze yuko ubwo rwego rw'ubushingantahe busubira bugafashwa bugakora neza ariko bukurikije akarangamutima kabwo atari igikoresho cya leta cyangwa cy'imigambwe ari umwugwego rw'igenga kuko ikintu cyose gitanga ubutungane kigomba kwigenga ntikuje mu kwaha kwa politiki cyangwa kuyindi migwi yose
abagize intahe yo kumugina bakaba bafise umurimo nyamukuru wo kumvikanisha abafitaniye amatati ibwirizwa rinagura intahe yo kumugina ryo kuwa 2023 nzero uwo mwaka rikaba rivuga ko badahemberwa uwo murimo ariko ko bahabwa agashiruka bute aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko cy'uno munsi kigarukiye mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko.
Uyu nawo ni wa mwanya wo gukurikira bimwe mu byanditswe n'ibinyamakuru tukaba tubishikirizwa na mwenzi wacu Blaise Nijimbere.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kanse nshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro vya Radio Inzamba gatya yakawe amakuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyatangurire kubijanye n'amagara y'abantu ariko inyamakuru iwacu candika ko umukuru w'igisagara ca Bujumbura ateye umutima uhagaze n'ibiriranya ry'abagwayi ba coronavirus. Mona mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere ridakumira yaganiriye n'abarongoye intara Jimmy Hatungimana aramutswa igisagara ca Bujumbura yemeza ko uwo mugera wabaye ndazi muri ico gisagara kandi ko abantu bapfa ku bwinshi agasaba abanyagisagara gukurikiza amabwiriza yo kwirinda bidatebye muri iyo nama nyene umushikiranganje Gervendira ko buca ntiyatebye kuvuguruza iby'umukuru w'igisagara yari ahejeje gushikiriza yavuze ko ata muntu yitwa na coronavirus mu Burundi abayirwaye bose baronka imiti kandi bagakira. Turi muri icyo gisata nyene cy'amagara y'abantu ikinyamakuru c'i radio y'abafaransa RFI cyandika ko kiza COVID-19 kiguma kigwirirana leta ikabifata minenegwe mu bikorwa byo kugurura igigo cyo gupima ico kiza ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ku bantu 12 harimo n'umukuru w'igihugu bari bagiye kubyugurura umukenyezi umwe wenyine niwe yari yambaye agafukamunwa. Ariko rero ubutegetsi bw'u Burundi buremeza ko hari gwiriranya coronavirus kuko bwavuze ko kuva ku igenekerezo rya 2022 z'ukwindi uno mwaka abantu 556 aribo baharugwa buri munsi ko banduye ico kiza imbere y'iyo tarike haharugwa 20 ku munsi gusa. Ibitigiri bitanga n'abaganga byo byemeza ko abantu 13 bahitanywe n'ikiza cya coronavirus mu minsi 10 gusa mu bitaro bimwe by'i Bujumbura. Naho ibiharuro bitangwa na leta byo byemeza ko abantu 10 gusa aribo bamaze guhitanwa n'ico kiza kuva gishika mu Burundi kubijyanye na gatya kazi na muntu ikinyamakuru SOS Media cyangwa kunyishu leta yatanze ku mashirahamwe adakurikirana inyungu yandikiye urwego rwawo ni rujejwe gatya kazi na muntu arusaba gukurikirana hagufi ibibera mu Burundi bijyanye n'iyohotegwa ry'abanyagihugu inyishu yatanzwe na Radio Munyoni umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yavuze ko aya mashirahamwe arenze urugero yayivuze kuri uwa kane inyuma y'amashirahamwe 43 harimo na muza makungu asabiye urwego rwawo ni kwamiza amaso ku Burundi kuko agati y'akazi na muntu kaguma gahungabana mu guhereza ano makuru yanditse n'ibinyamakuru tujye mu bijyanye n'iterambere mu buhinga bwa none ikinyamakuru Jeune Afrique cyandika ku bahungu babiri bavukana bariko bateza imbere igisata cy'itumatuma na kamakuru hakoreshejwe imbuga ngurukana bumenyi abo nabo ni Jean David Fikiri na Isaac Newton Fikiri bose bari munsi y'imyaka 30 Jean David afite imyaka 29 Isaac Newton nawe 22 abo bose babiri baramaze kubaka izina muri ico gisata bise mu rurimi rw'igifaransa ecosysteme numérique de Bujumbura Jean David Fikiri yatanguye gukoresha izo mbuga mu mwaka wa 2015 yarafashije cyane gukemura ibibazo by'amashirahamwe atari make mu Burundi akoresheje ubuhinga bw'imihora ngurukana bumenyi mu 2019 yarashize ico yise Startup Sokoni cyafashije amashirahamwe gutera imbere akoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi murumunawe nawe Isaac Newton Fikiri naravise kazoza muri iryo teramere yabitanguye yiga mu gisata bita Genie Civile akaba akunda gukurikirana hagufi iby'ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi aho yatoye zimwe mu ngorane icyo gisata gifise ahamagarira urwaruka kwirondera imirimo no gukorera hamwe kugira ngo bungurane ubumenyi aho niho amakuru yaranze ino ndwi agarukiye Je Blaise Nije imbere yabashikirije abanabifurije kuroranirwa na gahindukira
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba
Nino ngaha duciye dusozera makuru twari ko turabashikiriza tubakengurukire mwebwe mwese mari muduteza biri dukengurukire na bagenzi bacu badufashije kuyatorokanya gushika aha bashikira mugira amahoro ahiwanyu no muvyanyu naho ubutaha